Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri Pena Venuste Shimima na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda hashize iminsi 5 Francisco Saveri mutuye mungu wari utuye ku Kimironko aburi birengero
ubwo nahisemo guruka ndagenda tujya kuri Libre ya Masaka turamubura tujya kuri Libu y'Ikabuga turamubura I Remera turamubura tugiye Kimironko naho turamubura bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura ngana Kicukiro ndamubura.
Beata Musengimana umugore wa mutuye mungu mu Burundi havugwa ibura ry'amazi mu makaritsiye atandukanye y'umurwa mukuru Bukungu Bujumbura.
Urashobora kumara dosimene utoga mu ijoro naho ugashoboka pasiporo bida y'amazi meza ubu ucyarura zayatanganika ni demi meza yo kunywa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira senge mire cyangwa bitabine cyo bibaza nukuri dusaba ko bo dufasha ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye.
Umwe mu baturage ba Bujumbura ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kwa ku makuru avuga rya n'indo kwizi igihugu cya Denmark cyatangaje ko kirimo gufunga za ambasade mu bihugu bya Mali na Burkina Faso ibihugu byabaye mu kudeta za gisirikare ariko hagafungurwa izindi mu bindi bihugu bya Afrika ije ni mu kampunshi.
Denmark ivuga ko izafungura ambasade muri Senegal, Tunisia no mu Rwanda kandi izongera abadiplomate muri za ambasade zayo mu Misiri, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade Ibamako ni Wagadugu hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya Afrika na karere ka Saheli. Mali na Burkina Faso byitabaje Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri Mali mu 2022 no muri Burkina Faso muri 2022. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri Afrika habaye mu gihe Denmark n'umuryango umwe bw'Uburayi bigamije gushyira Afurika ku isonga nk'umufatanyabikorwa mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Uyu muyobozi yavuze ati tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku Bushinwa n'Uburusiya bivuga ariko ijyana kuri uyu mugabane. Ingamba nshya za Denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi.
Iran iratangaza ko yifuza kwihorera nyuma y'icwa ry'umuyobozi wa politiki y'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize Diane Nininahazwe.
Umushikiranganje ajeje imigendranire ya Iran n'andi makungu Abbas Arqi yabwiye mugenzi wiwe wo mu Butaliyano ko Iran izokora ibishoboka byose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera. Mu kiganiro cyo kuri telefone umushikiranganje ajeje imigendranire ya Iran n'andi makungu yakoranye n'ujeje imigendranire w'Ubutaliyano Anthony Tajani yamubwiye ko Iran itifuza gukwirakwiza amatati ariko bibaye ngombwa itobitinya. Irani yemeza ko Ismail Haniyeh yahora atwara ishami rya politiki muri Hamas yagandaguwe na Israel mu kwezi guheze ari muri Irani. Israel ntiyigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa rya Haniyeh canke ngo iruhakane. Impande zitandukanye zirimo Amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yaciye arungika byihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi.
Ubushinwa buramagana ibihano leta zunze ubumwe za Amerika iheruka gufatira bimwe mu bigo byo mu Bushinwa bivugwa ko bishyigikira Uburusiya. Diane,
Ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka byose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo. Mu mpera z'indwi iheze Amerika niho yafatira ibihano bikaze amahinguriro aharugwa majana yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya nayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'Uburusiya haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimo na Ukraine idacureha canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye Uburusiya. By'umwihariko Amerika ivuga ivuga ku ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ivyifashishwa mu buhinga bwa none no mu vya gisirikare ubushinwa bushorera mu Burusiya. Ibihano bishasha vya Amerika biziririza amashirahamwe atandukanye ya Amerika gukorana nayo mu Bushinwa igihe cyose hatabonetse uruhusha rwihariye. Ubushikiranganje bujejwe ubudandaji mu Bushinwa mu itangazo bwasohoye bwavuze ko Amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa ahabuka avuga ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaji mpuzamakungu muri rusange. Itangazo ry'Ubushinwa rikaba risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwita ingendo igayitse.
Indonesia na leta zumbe za Amerika batangiye imyitozo mpuzamahanga ya gisirikare ya Karundura. Tomakamirindi.
Iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri irimo abasirikare ba Indonesia 2400, aba Amerika 1180 n'abandi 400 bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka Asia Pacific ari byo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8: Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailand, Timor Leste na Papua Nouvelle-Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize imyitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano, imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara, kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere Asia Pacifica zidasiba kwiyongera kubera Ubushinwa. Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika mu birebana n'ikirwa cya Taiwan, ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'Ubushinwa bw'Amajyepfo.
Murakoze Eugene Mukankusi byane nini nahazwe na Tema Kamirindi kuri makuru avuga hirya nino ku isi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyo kuri rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni www.radioyacu.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda haravugwa ishimutwa ry'uwitwa Francisco Xavier Mutuye Mungu warusanzwe atuye ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Umuryango we urasaba inzego zibishinzwe kufasha kumenya irengero rye. Inkuru irambuye Eric Bagirugusha.
Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Xavier Mutuye Mungu ijwi rya Amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango we uvuga ko Mutuye Mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru kuwa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo. Umugore we yatamusenga Imana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga aho yaramaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu. Na makuru musenga Imana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we. Mutuye Mungu yakoreraga akazi ikabuga ariko atahinya gatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu musenga Imana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yaramaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Igitangaza musenga Imana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwiye ijwi rya Amerika ko ari mu gihirahiro.
Ubu bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaha kumi barampamagara. Abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze ikuvugisha ko twamubuze, noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mberuka kuvugana nabo mu masaha atatu ariko ndikuyicishamo telefoni ntitemo. Bati rero twamubuze, bambwira uko byagenze. Ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu ya Masaka turamubura, tujya kuri ribu y'Ikabuga turamubura, iz'i Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana kicukiro ndamubura ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri ribu na nisa ubumvuyeyo bambwira yuko bataramubona
kubwo uyu mubyeyi yivuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera
nta na gito yabigeze bamushinze banamushinjize bamujyana muri gereza tukamubona ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yaramaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu ndavuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha wenda bikaba ngombwa ko umuntu aho ari azaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona n'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenye aho ari nambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye rero nyine urumva byaranshobeye nebe uwo muntu ahantu namushakishiriza
ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Simoni Bikorimana ariwe wakoreshaga mutuye mungu uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufunduzi kubaka ariko ko nta kindi cyaraza yaduhamirije ko bamutwariye umufundo adahari
umunsi nza bamutwara nagatashe nijoro barangira ngo umufundo wanjye bamutwaye ariko ngo abandi bakoreshe bakoranaga bahamagara abo bene baziranye n'umugore we ajya gushakisha ariko ntabwo nongeye kumenya ko bimeze ubu ngubu niba yabonetse cyangwa ataraboneka gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yarangejejemo kuko nk'ubungubu namaze gufata n'undi wari uzi ko ndabona imvura yavuye nuko mbizi ntaho biherukira ntabwo nongeye gukora sibyo
ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira kuba ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru Bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru telefone twahawe n'umuryango wa Mutuye Mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo amakuru ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuye Mungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe bagira ubusa bw'ibya Amerika i Kigali
mu Burundi haravugwa ibura ry'amazi mu makaritiye atandukanye mu rwa mukuru ubukungu Bujumbura makaritiye amwe abahatuye bashobora kumara amezi atatu batabona amazi abandi bakajya kuyashaka kure inkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
Haturi
cyarahaye abantu benshi kuri cyo tugashaka. Bano bana bafite imyaka iri hagati y'5 n'6 duhuriye muri quartier Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritie atari make y'igisagara cha Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapaki amazi, hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga umetwaciye ko mu gisagara cyose aheshi uko ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane imiyabaga abagore n'abagabo bose baje kuvoma Regis irakoze ni umusore afite imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro duhuriye ku ibarabara hajya 8 muri zone Cibitoke afite amabida 2 mu minwe agiye kurondera amazi nayo uyu mugabo afite imyaka irenga 35 apakiye amabido indwi ku ikinga duhuriye ku ibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo cy'ikina ry'amazi riri mu gisagara
cyangwa muri kasi y'Cibitoke mugombwe kuva amazi ku mutaku twahuriye n'abantu benshi akabimishwano n'umugene yahigiye hano habi najye mu Cibitoke hepfo nkamirako ha macanja ku mutaku rasanda yasanga
uvuze iragenda nko nkumvuye nta kuri duze ngiye nkari ya kuri wicwe yaronde
bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi
ngaha tukunze kwifashishwa nyabagere nayo
irimo umwanda usaba ko duha amazi ku rugezo no kuri rukwiri
amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo ukweza amezi abira ta amazi tubona
amezi atatarahera tutarosa amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene
uyu mufasenye uwo mu buterere dusanze ari karamesuza amazi asa n'icyatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko ubujyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye
n'ukuri ikibazo cy'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga aya nayo adasha mu mugazo niyo nayo adasha ntubu kimesa ntubu coga
kugira ngo gushyire ngaho ibido utanga inoti ya 2 cyangwa 2.5
aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 wo muri karitsiye Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga
murabe abanyagihugu bari hajya bari kwa navoma amazi y'ibiziba deje wa residezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cya Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwa mihura nacho mukoresha uburyo bwinshi mu kuvura indwara z'ibyaduka ahuko boturungikira amazi
muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari byankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira
hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafite toilette zo hanze nitworonka amazi bidademi dukoresha muri toilette zo munzu
urashobora kumara 2 semaines utoga mwijoro naho ugacyoga passport
bidaya amazi meze ubu cyabo bazatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 cyangwa 4000 cyawibaza
nukuri dusaba ko bodufasha ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye
kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu umweshamwe regidezo ije ro gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona docteur ingenieur Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ari yagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga navuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara cya Bujumbura
kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi gutora umuti Burundi mu myaka ingahe icyo ni kibazo kigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura nuko tugira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakoresha ka byose tugwane avec ibikoresho byaje hazuba karushe mbwa Burundi ngo ndababwire ngo numwaka uyu ngo nameza ya oya no wandiko ndabesha
mu mushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Wizeye abona ikibazo cy'ikena ry'amazi mu gisagara cya Bujumbura
ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartiye menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartiye
kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata cy'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba babijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye
abantu baragwirirana n'ibyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ngo hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanga nguvu cya kabiri hoba kwikora ku bahinga bo hanze naho hoba ari kungurane bo bikora
amakenga ni menshi ku banyagisagara cha Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi irikira ndagata naye mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Tanzania abarundi bagera kuri 70 bakiriwe mu nkambi ya Nduta bari muri gereza nkuru ya komine Kibondo bafungiwe impavu zitandukanye zirimo ubujura n'ubugizi bwa nabi ni nkuru ya James Jovine
bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi ubusuma injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere umuyobozi umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi.
Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga 90, abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganya amakosa baca bajyanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashyikirije mu gihugu cyabo.
Ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao.
Muri icyo kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni batatu gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamayibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu bushe butandukanye mu ntara ya Kigoma.
Urashobora kurenga inkambi gusa ukijyabuka ujya mwonga bita ndoroga ukabura fashe mugabo ako kubaza ikinyuma kintu bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho.
Baganda dushitse mu nzira baradufata ngo murabarundi, baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi ngo abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Gahiyo ntibapokeza nasivuga ati baradupoketsamo kandi badupoketsa ibidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwinshi cyane kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko ata muntu baherutse kuza gutora mu iyo zone n'iyo village ko atayobaze.
Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, bityo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu
hari n'umugabo nk'ubu namwe ndabufise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamucinga 50 bari babiri bo baca 65. Ubundi umugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira urumva rankuri twebwe sinzi ngiye kubaho.
Induta twebwe nganywa mbinduta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Chovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu burasirazuba bwo hagati hakomeje gututumba umwuka mubi kuva Iran itangaje kuyifuza kwihorera nyuma yishwa ry'umuyobozi wa politiki w'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize wiciwe i Tehran. Ibintu biragana he? Mugenzi wacu Fide Nyongabo yavuganye na Ildefonse Lumumba akurikiranira hafi politiki mpuzamahanga ari i Bujumbura mu Burundi.
Bigiye koroha kuko muri izo mpande zose Israel n'abayishigikiye Hezbollah, Hamas na Iran bashigikiye, kumbure n'ibindi bihugu by'abarabu bashigikiye bose sindiko ndabona bari kubarumvikana cyane ngo baze kwizima. Bashaka ko icyo kibazo kitorigwa inyishu biciye mu bintu by'intambara. Rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjigwamo n'ibindi bihugu, kandi ibindi bihugu nibyayinjiramwo. Abanyamerika ntibashobora guheba n'abariye ba Israeli cyane ntibashobora guheba Israeli, kumbure n'ibindi bihugu. Ndiko ndibaza umunsi abarusiya cyane abashinwa bagiye ku ruhande rwa Iran nibaza ko ibintu bitazokoroha, ishobora kuba ingwano yotandukira n'ibindi bihugu byinshi.
Imbere yaho abakurikiranira hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko Israel ifise ingufu zihagije zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera. Yamara Iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko byibonekeza imbere yako ubu naho Israel yivuna ibitero biza byashitse ku butaka bwayo. Ni kihe cyahindutse ku byerekeye izo ngufu hagati y'izo mpande muri ako karere?
Je ni bazako ibihugu nka Iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare. Nicyo gituma ubona rero nimba Hezbollah ifashijwe na Iran ishobora gutera ibitero bigashika ubutaka bwa Israel, ni ukuvuga ko ibyo bavuga rukuri.
Izi mpande zose haba umugwi Hezbollah haba na Iran eka na Israel, izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe mugabo zizogerageza kutuma ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushaka kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko muse ko hagati y'isi. Mwibaza mu byerekeye impande zishyamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa cyangwa birashobora gushika ibintu bikarenga bikaba urudubi.
Je nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politika, kuko nyimba hari intambara no kuraba nti mbega iyi ntambara Iran iri kwirashigikira Palestine, abapalestiniye bafata intara zabo kuko Israel ijya ari intara ya Palestine niko bavuga. Rero urumva icyo barondera, nyimba ijya Palestine iguma igwana iri kwirarondera gusubirana intara zabo, none wibaza ko Israel izorera amaboko. Israel nayo burya intara zabo ivuga ko itarazisubirana nabo mu mugambi bafise, hariho n'izindi ntara nyinshi za Jordani, za Siri, bavuga ko ari ntara zabo za kera. Turetse zijya ntara na si Jordani na Bando Gaza, hariho n'izindi ntara barondera.
Izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange bizishigikiye mbona uruhara rw'ibyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzoburuhe. Muri ibyo muri kumuravuga ko hashobora kwaduka intambara ikomeye ishobora kugira inkurikizi zikomeye cyane.
Reka dufate nk'igihugu gikomeye cya Amerika. Amerika ishaka kubandanya ifise ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi ikoresheje kumbure inguvu. Rero Israel nicyo gihugu cyabo bashyize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungere inyungu z'Abanyamerika. Kumbura ibindi bihugu bitumvikana na Amerika cyane biraba na bibi na Amerika kugira nibize biduge, ariko Iran yatanguye kuduga cyane tukiwe n'Abarusiya. Urabona ibihugu bya BRICS biriko biriyubaka, ibihugu byinshi bizokwinjiramo. Nibaza ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo mugabo ubu nicyo gihe Abanyamerika bari kubarondera gusambura ingufu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka. Nicyo gikorwa bari kubarakora ubu, bazobishobora cyangwa ntibazobishobora, reka tugendere turabe.
Ndabashimiye.
Murakoze
namwe. Nano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: iminsi iteka inzovu mu rwabya. Umunsi mwiza mwarimo na Venuste Nshimiyimana.
Kaburaga muri sanga kwi ry'America. Imbere